Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Yari inama isanzwe yari isanzwe iteguye irishyirahamwe mpuzamakungu ONU yateguye ku bijyanye n'irya ngingo yayo 23 ubusa gatatu.
ONU ambasaderi Albert Shingiro uhagarariye Burundi mu muryango w'abibumbye, nyuma y'uko akanama k'uwo muryango gashinzwe amahoro n'umutekano gateranye kwiga ku bibazo biri muri icyo gihugu. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere mu gihugu cya Somaliland, aho umugwi ujejwe gukora amatohoza muri icyo gihugu intara muri Somaliland mu ntara iyo nkoye kuri Somalia watangaje ko watoye ikinogo kirimwo ibiziga by'abantu bashika kuri 17 bapfubwe mu myaka 30 iheze. Abantu batowe bishwe n'imigwi yayoboka uwahoze atwara Somalia Said Barre, yatwaza igitugu mu gihe yagwanya imigwi yamugwanya igico gihe muri Somaliland. Bivuga ko muri ico gihe abantu baharugwa mu 50,000 bishwe. Uwo mugwi ukavuga ko ryari ho nyabwoko nubwo iryo jambo gushika ubu ritemerwa. Inyuma y'imyaka 50 iyo ntambara iheze, intara ya Somaliland yahavuye ikukira iva mu ntara za Somalia. Gushika ubu imigwi y'abashakashatsi ikaba ibandanya gutora ibibanza byatawemwo abishwe. Haraze imyaka 5 umugwi w'igihugu cya Somaliland ujejwe gukora amatohoza ku vyaha vy'ingwano vyakozwe utanguye gukorana n'imigwi mpuzamakungu kugira bapfuye bapfubanwe iteka. Abagize uwo mugwi bamenyesha ko bariko baregeranya ibirego kugira bakoze ibyo byaha bashengezwe imbere y'ubutungane. Muri Sudani y'umanuko, umukuru w'umuhari batazira Cobra Faction General Khalid Boutros Bora yatangaje ko yinjiye mu muhari urongowe na Thomas Siriro Swaka aheruka kwiyonkora kuri leta. General Boutros Bora yabwijwe igihe Amerika ko yinjiye muri uwo mugwi mu ntumbero yo kugwanya leta irongowe na President Salva Kiir. Boutros avuga ko President Salva Kiir yatanze ibigwanisho ku banyagihugu bo muri leta ya Jonglei kugira bashobore kugwana. Boutros agasaba ko hashigwaho leta yubahiriza amategeko, demokrasi n'ubutungane ku banyagihugu bose ba Sudani y'umanuko. Leta ya Sudani y'umanuko imenyesha ko idateye ubwoba n'akamo k'iyo migwi y'abagwana. Ku Olman Yang Ku Juk, umushikiranganji w'umutekano yatangaje ko igihugu kiriko kiragerageza kugarukana amahoro n'umutekano. Juk yahamagariye General Swaka kwinjira mu biganiro bitekanijwe gutangura muri uku kwezi kwa gatatu. Yamara umushikiranganji ajeje gutuma tumana kwa makuru Michael Makwi yatangaje kuri uyu wa kane ko imigwi yabafashe ibigwanisho itazotumirwa muri ivyo biganiro mu gihe itokwemera gushira hasi ibigwanisho. Intambara ya Boko Haram yasize abakenyezi mu bukene burenze hamwe n'ingorane zitandukanye. Izo byatangajwe n'icegera cy'userukira Leta Zunze za Amerika muri ONU Michel Sison inyuma y'urugendo rw'imisi 5 yari amaze mu bihugu bya Nigeria, Cameroon, Chad na Nigeria. Sison yavuze ko abantu baharugwa mu 26,000,000 baturuka muri ivyo bihugu bugarijwe n'ingorane ziturutse ku ntambara yatewe n'imigwi y'iterabwoba. Mu kiganiro haya bamenyesha makuru, Sison yavuze ko abakenyezi bahoze bari mu migwi y'iterabwoba nka Boko Haram haba ku bushake canke barabihatiwe batoroherezwa iyo batahutse mu mihana yabo. Umugwi w'akanama k'umutekano wa ONU warurongowe na Michel Sison waragendeye kandi abakenyezi b'impunzi bari mu buraruko bwa Cameroon no mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Leta Zunze za Amerika yatangaje ko yashizeho ikigega $3,300,000 z'amadolari ajejwe gufasha mu karere k'ikiyaya Chad. Mu mwaka w'2016 n'2017 iyo mfashanyo igizwe n'ibifungurwa, ibikoresho byo mu nzu, imigambi yo gufasha urwaruka hamwe n'ibindi. Hano muri Leta Zunze Amerika mareta shika kuri atandatu yatangaje ko agiye gushikiriza ibirego byayo imbere y'ubutungane mu ntumbero yo kwiyamiriza itegeko riheruka gutegwa ko gikumu n'umukuru w'igihugu Donald Trump. Ayo mareta ni Hawaii, Oregon, Minnesota, New York, Massachusetts hamwe na Washington yari sanswe iri mu mpari kubera iryo tegeko. Itegeko rya President Trump ribuza abanyagihugu baturuka mu bihugu vya Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen gusubira kwinjira muri Amerika mu kiringo cy'amezi atatu ari imbere. Iryo tegeko rivuga kandi ko abimukira baturuka muri ibyo bihugu bazomara amezi ane kugira basubire gusaba ubuhungiro muri Amerika. Mwamenya ko itegeko rishasha rya President Trump ryatewe ku gikumukuru uyu wa mbere rikazoshigwa mu ngiro kuva itariki 16 z'uku kwezi kwa gatatu. Iyo teko rishasha rikaba ryakuye igihugu cya Iraq ku rutonde rw'ivyo bihugu bibujijwe kwinjira muri Amerika muri ico kiringo cy'amezi atatu. Kuri uyu wa kane abarongozi b'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya batoye ku bwinshi Donald Tusk ngo asubire kurongora iryo shirahamwe mu kindi kiringo. Igihugu cya Polonye ku Tusk asanzwe aturukamwo hakaba ari ico cyonyene kitari cyamutoye. Inyuma y'aya matora, Beata Mazurek, umuvugizi w'umugambwe wita ubutungane n'amategeko muri Polonye, yabwiye amenyeshamakuru ko ivyo bizohungabanya ubumwe muri iryo shirahamwe. Igihugu cya Polonye cyari cyamaze kugabisha ko kitazokwemera ibivyavuye matora ari hamwe Tusk asubiye gutogwa. Inyuma yo gutogwa, Tusk yatangaje ko agiye kurushirizaho gukorera ishirahamwe rya Buraya. Ikiringo gishasha cya Tusk kikazohera mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2019.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Rosine Munezero. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, abagize akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kuri uyu wa kane kateraniye i New York kwiga ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Ako kanama kumvirije intumwa zitandukanye zirimo umujyanama w'umunyamabanga mukuru wa Loni mu Burundi Jamal Benoma, umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa n'uhagarariye Burundi mu muryango w'abibumbye Albert Shingiro. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yakurikiranye ibijyanye n'iyo nama aratugezaho inkuru irambuye.
Ishyirahamwe ONU ryatangaje ko hafi y'imyaka ibiri irangiye kuva uruhagarara rwa politike rutanguye mu Burundi. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko uruhagarara rugishobora kwiyongera. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Jamal mu ijambo yashikirije abagize inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi, yamenyesheje ko umutekano ucumbagira mu Burundi, ko ubushomeri butera bwiyongera bikomeye cyane cyane ku bakiri bato, mu gihe ubuzima bw'abanyagihugu butera butituka bikomeye. Yatangaje ko ibibazo vya politike vyakomeye kurushiriza mu kiringo c'imyaka ibiri kuva President Petero Nkurunziza arondeye ivyo benshi babonye ko ari kiringo kigira gatatu giciye kubiri nibwirizwa shingiro. Umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Jamal Benoma avuga ko igiteye impungenge kurushiriza ari ubuzima bw'abanyagihugu butera butituka kurushiriza.
Many Burundians live in fear as a result of widespread repression and increasing intimidation by the Imburakure, the ruling party's youth militia.
Abarundi batari bake babaho mu bwoba kubera imbonera kure zitera zikandamiza kandi zitera ubwoba abanyagihugu kurushiriza mu bice bitandukanye by'igihugu. Abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta n'ababonwa ko bagwanya ubutegetsi bavugwa ko babandanya guhagarikwa, gutabwa mu mvuto mu buryo budaciye mu mategeko no gufatwa nabi hamwe no kuzimanganywa. Benomar yavuze ko abantu imiliyoni zitatu bakeneye ifashanyo yihutirwa, no kuvuga icyakane cy'abarundi bose. Yatangaje ko kuva uruhagarara rwa politike rutanguye mu mwaka w'2015 abantu bagera ku 400,000 bahunze igihugu. Ishami gishyira hamwe ONU ryita impunzi HCR rivuga ko icyo gitigiri kizoshika ku 500,000 mu mpera z'umwaka. Mu mwaka w'2016 inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yararekuriye irungikwa ry'abapolisi mpuzamakungu 228 mu Burundi kugira bahagarike iryozwa ry'agateka ka muntu bongere bubahiriza umutekano mu kiringo c'ibiganiro hagati y'abarundi. Leta y'u Burundi yaranse ingingo y'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano. Abo bapolisi rero ntibashoboye kurungikwa mu Burundi. Benjamin Kapa yahoze ayoboye igihugu ca Tanzania huza impande zegwa n'amatati mu Burundi, yabwiye abagize inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi hakoreshejwe ubuhinga bwa video ari mu gisagara ca Entebbe muri Uganda ko hakiri ibintu byinshi cyane izo mpande zitumvikana ko.
Each side claims to be the depository or the custodians of the Arusha agreement and the constitution.
Impande zose ziriyitirira ko arizo zishaka kugarukira amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro. Uruhande rumwe rubona urundi ko rugizwe n'abicanye, ko kubera izomvo uruhande rubonwa nabi gotegerezwa gufatirwa ingingo zikomeye n'amakungu. Umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Jamal Benoma yavuze ko bagerageje gukorana na Leta y'u Burundi, yamara ko abategetsi b'icyo gihugu muri rusangi batarondeye kumviriza impanuro batanze. Mu ijambo ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Albert Shingiro yashikirije abagize inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi, yavuze ko Leta yiwe itemera bimwe mu byashikirijwe muri raporo y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ku Burundi. Amenyesha ko ibiganiro hagati y'abarundi bibandanya nk'uko bisanzwe haba hagati mu gihugu canke hanze y'igihugu. Yatangaje ko umutekano muri rusange umeze neza mu gihugu cyose. Ku bijyanye n'agateka ka muntu avuga ko abanyororo amajana n'amajana barekuwe kuva mu mwaka w'2015. Avuga ko abanyororo 2,500 bahawe ikigongwe na Perezida w'u Burundi mu mpera z'umwaka w'2016. Yatangaje ko muri bo 2,246 baza barasubiye mu miryango yabo. Ku bijyanye n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro, avuga ko Leta iza yaremereye gukora mu buryo bwemewe n'amategeko amashyirahamwe adaharanira inyungu z'amafaranga 600,500. Yatangaje ko Burundi burajwe ishinga no gukomeza imigenderanire yabwo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Tukivuga kuri iyo nkuru, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambasaderi Albert Shingiro uhagarariye u Burundi mu muryango w'abibumbye, amubaza icyo avuga ku byavugiwe mu kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano.
Yari inama isanzwe, yari isanzwe iteguye irishyirahamwe mpuzamakungu ONU yateguye ku bijyanye n'irya ngingo yayo 23:3. Yari inama yari isanzwe iteguwe, hanyuma nk'uko mubizi iyo habaye amanama nka benaya irishyirahamwe mpuzamakungu na cyane cyane igisata kijejwe amahoro n'umutekano ku isi kiratumira abantu bamwe bamwe baba bafise ikintu bajejwe mu kibazo cy'u Burundi. Uno munsi rero batumiye umuhuza muri ibiganiro by'abarundi, umuhuza Benjamin Mukapa, nyiricubahiro Benjamin Mukapa, makaba yashoboye nayo gushikiriza uko abona ibiganiro bikubera agenda mu Burundi. Uwo rero ukagiye abishikiriza yerekana neza yuko ibiganiro ari ikintu gifata igihe, mugabo yuko yize neza yuko bizogenda neza mu minsi iri imbere. Ibyo rero mu ncamake nibyo yashikirije iki gisata kijejwe amahoro n'umutekano ku isi.
Intumwa idasanzwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu
nawe bamutumiye uyu muhanuzi
Jamal Benmar yashikirije raporo, eka yashikirije abategetsi bari bahari raporo ivuga ko ibintu byifashe nabi cyane cyane ku byerekeye agateka kazina muntu aho hantu mwebwe mwavyakiriye gute?
Oya, iyo raporo urabona uyu muntu uyu muhanuzi adasanzwe wa secretary general ngaha leta yarasabye yuko yosubirizwa mu minsi iri imbere, hanyuma nk'uko mubizi iyo leta imaze gukura ko umwizero imaze gukura ko kukwizera, hanyuma baguma gushinga amabanga nka benayo, bica bituma niyo raporo uyikora ufise akantu kishavu, wumvamo ko harimo akantu kishavu ku bintu bimwe bimwe byagiye bivuga muri iyo raporo yabikakamisha, ibindi navyo akabivuga atacemeza afise. Sinovuga ko byose mu Burundi byerade, mugabo intambwe duteye ku ni ndende cyane dushatse kugereranya no mu mwaka w'2015. Turamaze kugira intambwe iteye imbere cyane mu byerekeye agateka kazina muntu, mugabo turacyafise n'ibindi tugikora imbere yacu. Hama rero cyo menya nuko na generalonse umwanya wo kuvuga ndashobora gusambura bimwe bimwe yagiye kakamisha n'ibindi yagiye avuga atacemezo. Ivyo rero imwe imwe nashe kubisambura nshishije mu ijambo nabashikirije. Hari n'uwundi uyajejwe ibyo gutsimbataza amahoro ku isi, ibyo bita mu gifaransa consolidation de la paix, umwambasaderi umuswise nawe nyine yashikirije ijambo, kandi we yashikirije ijambo ry'ihumure. Ni umuntu gusa asaba yuko amakungu yofasha u Burundi, hanyuma u Burundi ibibazo bufise ukagerageza kutorera kubitorera inyishu biciye mu biganiro umushinga nahe mukapa ariko radufashamwe
hari ayandi maraporo yasohowe n'andi mashirahamwe nayo nyine navuga ku byerekeye agateka kazira muntu kuntu ugaruka ruri mu gabo uri ku butetsi go baru dodobereza abantu rukaboreza igufa ayo maraporo yoyo mu yavuga kwiye
ibyo Fred ni ibintu bisanzwe gose subwa mbere mu gifaransa bavuga ni dit déjà vu misi yose yo twimirije inama ikomeye inama ikomeye y'inama nkuru ijeje umutekano ku isi cyangwa iyo himirije inama zikomeye ku Burundi hariho nk'ibintu bica biba bimeze nk'ihiganwa amashyirahamwe menshi yo hirya no hino abantu benshi amaorganizasiyo menshi agasohora ibyegeranyo byose bivuga n'ab'igihugu mu ntumbero kugira ngo bashobore no byita kugira ngo abantu bajejwe amahoro umutekano ngaha muri mu inama nkuru ijejwe kigisata kijejwe amahoro umutekano kugira bashobore gufata ingingo bisunze ibyo ayo maraporo basohora isaki isaki misi yose yo twimirije amanama nkaya
mu ijambo umwunganizi Benjamin Mkapa yahoze arongo igihugu cya Tanzania umwunganizi mu mishyikirano y'Abarundi yavuze ko yasavye leta ko yokurako imitahe abanyapolitike canke abantu bafite uruhara muri politike y'Burundi bagirizwa ivyaha kugira ngo barabe koja mu biganiro kugira ngo have hatogwa inyishu irama ku vyerekeye ikibazo cy'amahoro mu Burundi leta y'Burundi yoba ishobora kuzo kwisubira ko igakurako imitahe abo bantu
bo ico Fredi ntacyo no kivuga ko urumva yarabisavye leta ikivyicarira ikazo muhinyishu
mu kanya gatoyi ivyavugiye muri iyo nama ikamuravye ivyavugiye muri iyo nama mwibaza ko inama mpuzama kongereje umutekano izohava ifata ihengingo
bo mu bintu nkibi mbo ningingo je nibaza ko nka kubera ku rubuga ibintu bitameze nabi cyane ego turafise ibintu byinshi byo kuguma dukora kugira tutsimbataza amahano umutekano mu gihugu mugabo ntanzu iri kirasha twibaza yuko bashaka gusohora nk'ikintu bita mu gifaransa déclaration à la presse cyonyene cyogira bashiremwe ingingo nkuru nkuru zavuye muri ibyo biganiro twarimo no munsi
ambassadeur Albert Shingiro mu serukira leta y'Burundi mu serukira Burundi mu cyamwe mpuzo makungu murakoze cyane gose ko kanya mwaduhaye
nanjye ndabakengurukiye
Muri Nigeria abantu barenga ibihumbi 18 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yashimuse n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo mu ishuri ryisumbuye rya Kiboko. Radio Ijwi rya Amerika yabonye video zibanga zakozwe na Boko Haram yerekana amahano uyu mutwe ukorera abaturage b'inzira karengane. Ibyo birimo kubica kubakubitagura no kubakoresha iterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu no kuri site ya internet kuri www.radioyacuvoa.com. Amakuru yacu yo muri iki gitondo tuyakomereza mu Rwanda aho umucamanza mu rukiko rukuru yanze icyifuzo cya Bwana Emmanuel Mbarushimana cyo gusubika urubanza mu gihe cy'amezi abiri. Uregwa avuga ko ari bwo buryo bwiza bwo gutegura imyiregurire ye. Umucamanza yavuze ko ubusabe bwe nta shingiro bufite. Ni mu gihe urubanza ruburi iminsi ibarirwa ku ntoki ngo rugere ku musozo. Mbarushimana araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Iburanisha ry'uru rubanza rugana ku musozo ryibanze kuruta ku mpaka z'impande zombi zari zigamije kumenya niba umucamanza yakwisubiraho ku cyemezo yafashe kiganisha ku gupfundikira urubanza. Ni nyuma y'amaburanisha biri Bwana Emmanuel Mbarushimana atagaragara mu rukiko asobanura ko arwaye kandi ubuyobozi bwa gereza bwagize ubushake buke bwo kumuvuza ariko nta bimenyetso bya muganga bitangira. Umucamanza yanzuye ko ari impamvu zo gutinza urubanza, bityo ko Mbarushimana yivukije amahirwe yo kuburana hita yanzura ko urubanza rugomba kugana ku musozo. Nyuma y'icyo cyemezo ari ku mucamanza yasabye ubushinjacyaha gukora iperereza muri gereza uregwa afungiyemo hakamenyekana koko niba arwaye. Madame Charite wibabara ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko koko basanze Mbarushimana arwaye, yasobanuye ko bitewe n'impamvu zo kwimurira gereza ya 1930 mu ya Mageragere byatumye imfungwa zaturutse hanze zimurirwa muri gereza ya Mpanga kuko ariyo yujuje ibisabwa bituma Mbarushimana atavurirwa ku gihe. Maître Jean-Claude Shosh, umwe mu bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza, yabwiye umucamanza ko kuba Mbarushimana atarabonetse mu iburanisha bitafatwa nk'amakosa ye ku buryo byaba intandaro yo kumuvutsa uburenganzira bwo kwiregura. Yibukije umucamanza ko ajya gufata umwanzuro ko Mbarushimana yanze kuburana byumvikana ko yaramufiteho amakuru make, asaba umucamanza kwisubiraho mu cyemezo yafashe uregwa kaburana. Bwana Antoine Muhima n'inteko ahagarariye biherereye akanya gato maze bibutsa uruhande rwiregura ko ku itariki ya 20 z'ukwa kabiri Mbarushimana yavuze ko arwaye nta bimenyetso bitera umucamanza kwimurira iburanisha ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri. Yibukije kandi ko yari yabwiye umunyamategeko ko kuri uwo munsi uregwa yaboneka yabura urubanza ruzakomezanya n'ubwunganizi. Bwana Muhima yavuze ko ku itariki ya 22 z'ukwa kabiri uruhande ruhagarariye inyungu z'ubutabera rwanze kuburana. Nyuma yo kwibutsa izo mpande zose, urukiko rwanzuye ko rugihagaze ku cyemezo rwafashe ko impande zombi zigomba gutanga imyanzuro ya nyuma urubanza rugapfundikirwa. Mbarushimana yagaragaye mu isura yijimye kandi irakaye. Mu ijwi ryumvikanisha uburakari yabwiye umucamanza ati, ndagira ngo mvuge ko iki cyemezo kitantunguye kuko ariko bisanzwe byabaye umuco w'uko ibyo mvuga ntacyo byabahinduraho. Ati, ibyo bigamije ngo mvutswe amahirwe yo kwiregura, ahita ajurira iki cyemezo. Mbarushimana yahise atambuka ashyikiriza umucamanza ibaruwa isaba gusubika urubanza mu gihe cy'amezi abiri. Aravuga ko hari ibyemezo yagiye ajurira mu bihe bitandukanye, muri ibyo byemezo arasaba ibikoresho byamufasha gutegura urubanza akabona gukomeza kuburana. Birimo inyandiko z'abatangabuhamya mu rukiko gacaca n'inyandiko z'abatangabuhamya baburaniye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ya Arusha bivuga ko yafatanije nabo mu byaha ubushinjacyaha bumurega. Hari kandi inyandiko z'urubanza rwo kumwohereza mu Rwanda rwabereye i Denmark zibitswe n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyo baburaniye muri ICTR bibareba ku giti cyabo ntaho bihuriye na Mbarushimana kuko ni uregwa ku cyo kimwe n'ibyo abatangabuhamya bavuze ahandi muri za gacaca. Ku nyandiko z'urubanza rwo kumwohereza vi Denmark, ubushinjacyaha buvuga ko igihe yazishakira yazibona ariko bukemeza ko ntacyo zamufasha. Umucamanza yabwiye uruhande ruregwa ko ibyo rusaba urukiko rwarangije kubifataho icyemezo ko bitamara impaka mu rubanza. Uruhande rwiregura rwakunze kuvuga ko kutaruha igihe cy'amezi abiri ngo rutegure imyiregurire ari uburyo urukiko rwahisemo rwo kuruvutsa uburenganzira bwo kwiregura. Kuri ayo magambo umucamanza yababwiye ko babivuga bakanabifata uko bashaka, ashimangira ko bitamubuza gufata icyemezo yumva kijyanye n'amategeko. Umucamanza yongeye kwiherera amaze ubusabe bw'isubika ry'urubanza mu gihe cy'amezi abiri butera utwatsi, yanzuye ko nta shingiro bufite kuko bushingiye ku byemezo yamaze gufata ko urubanza rugomba gukomeza uko bisanzwe. Umucamanza asoma iki cyemezo Mbarushimana yari yumiwe yitangira yitama amaze arongera yakijambo agira ati, noneho ndumva ntabona amagambo mbivugamo ariko ibi nabyo ntibintunguye, birambuza uburenganzira bwanjye kandi nibyo byemezo bifatwa hano, reka mbijurire wenda bizagera ku bandi bacamanza. Umucamanza nawe atitegereza bizabagereho. Urubanza rwakomeje ubushinjacyaha butanga imyanzuro ya nyuma biteganijwe ko buzayimaraho iminsi 3 bitewe n'ubunini bwa dosiye. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda mu 1994, ubu ni mu karere ka Gisagara. Ibyaha byose uregwa arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka 2014. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo,
twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na La Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
N ni ku isaha isa 12 ngice za mu gitondo kuri radijwe rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirakorana n'u Rwanda mu mugambi wo gufasha abana gusoma. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri, ibiro USAID bijejwe iterambere mu makungu byariruguruye ibirori ku ishure Group Scolaire Ikinyinya mu ntumbero yo kwerekana umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika werekeye gutangura gusoma hakiri kare ku bana wiswe Early Grade Reading Project ugenewe gufasha kumenya gusoma neza ikinyarwanda ku bana umuriyoni mu kiringo cy'imyaka 4 yimirije. Umugambi Early Grade Reading Project uri kushigwa mu bikogwa ibiro USAID bifatanyije n'ubushikiranganje bujejwe indero mu Rwanda. Uwo mugambi uzotwara ibirenga amafaranga imiliyari 60 n'umunani y'amanyarwanda, no kuvuga hafi imiliyoni 80 y'amadolari. Ugukorana hagati ya Leta ya Amerika na Leta y'u Rwanda kuvyerekeye gufasha abana gusoma ikinyarwanda bakiri bato bifatiye kuvyo kumenya gusoma mu rurimi abanyeshuri bavuga kandi bumva bituma bavyifatamwo neza mu mashure. Umugambi Early Grade Reading Project ugizwe n'ibisata bitatu. Igisata ca mbere citwa Mureke dusome. Ico gisata gifasha abana kwijukira umuco wo gusoma mu gihe bari hanze y'amashure. Mureke dusome ni gisata gishigwa mu ngiro n'ishirahamwe Save the Children rifatanyije n'ikigo kijejwe indero mu Rwanda. Igisata kigira kabiri ciswe Soma umenye. Ico gisata kigamije gukarisha abarimu kandi giha amashure ibindi bikoresho byo gufasha gusoma. Ico gisata kigenewe kandi gukomeza ubushobozi bw'ikigo kijejwe indero no gushira imbere imigambi ifasha mu vyerekeye gusoma no gukarisha ubwenge bw'abigisha. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Eric J. Box Ruggles yerekanye akamaro ko gukorana n'ubushikiranganje bujejwe indero mu Rwanda. Abari bitavye ivyo birori byo gutangura icese uwo mugambi Early Grade Reading Project barimo umushikiranganje wa Leta ajejwe amashure mato mato n'amashure yisumbuye n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe indero mu Rwanda. Izo mpande uko ari zitatu zarakoranye n'abavyeyi bavuye muri sekiteri ya Gicumbi kugira bashireho ibikoresho byo gusoma ku bana bihinguriwe mu gihugu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Eric J. Banks Ruggles yatangaje ko gukorana na Leta y'u Rwanda n'abigisha n'abayoboye abandi hamwe n'abavyeyi bifise akamaro gakomeye cyane kuvyerekeye gushika ku migambi yo gufasha abanyagihugu kumenya gusoma no kwandika kugeza mu mwaka w'2020. Avuga ko bariko barakorana n'impande zishinze ico gikorwa kugira bafashe abana kongereza ubuhinga bwo gusoma kugira abana bose bagira karyo ko gutera imbere no gufasha kubaka kazoza k'igihugu.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25. Ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ruti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala. Amakuru mwayagejweho na Rosine Munezero, naho kuri mikuru mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.